Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni samuya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi. Turi ku wa gatatu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2014 hano muri studio ya 17 muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Nanje Fidenio Ngabo ndabaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Kaze neza.
Urutonde twa sohoye uyu munsi rwerekana ko muri Afrika ikibazo cya ruswa kikiri ikibazo giteye ikibazo cyane mu iterambere ry'ibihugu.
Uwo ni Chantal Uwimana, umuyobozi ushinzwe akarere ka Afrika y'Epfo y'ubutayu bwa Sahara muri Transparency International. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato.
Yamara dutangurire ku makuru avuga kuri uyu mugoroba. Umwihevyi yarafise bombe mu modoka yataye imodoka zishirahamwe mpuzamakungu ONU ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho, ica abantu batatu canke barenga abandi indwi barakomereka. Ico gitero cabaye no munsi wa gatatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru Mogadisho, gikingiwe cane kirimwe ama ambasade n'ikibanza c'ishirahamwe ONU. Umuvugizi w'ishirahamwe ONU amenyesha ko atabakozi ba ONU bakomeretse canke ngo bahasiga ubuzima muri ico gitero. Umugwi Al-Shabab witiriye ico gitero mu kumenyesha mu itangazo ko abagwanyi babo bagize igitero ku modoka z'abacangiro b'abanyamahanga nabo bakorana bataye idini rya Islam.
Imodoka yatezwe mu gisasu yaturikiye imbere y'inzu ya ambasaderi wa Iran mu gihugu cya Yemeni. Igisasu cyaje guhitana umuntu umwe gikomeretsa abandi 17. Abayobozi muri Yemeni bavuze ko ambasaderi Hossein Niknam atari mu rugo rwe ubwo icyo gitero cyagabwaga. Itangazo ibiro ntaramakuru bya Iran bikesha umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko abakozi ba ambasade bose bameze neza, ko kandi iperereza kuri icyo gitero ryatangiye. Kugeza ubu nta mutwe wari watangaza ko ari bo bagize uruhare muri icyo gitero. Mu bihe byashize imitwe ishamikiye kuri Al-Qaeda yagabye ibitero mu murwa mukuru Sana birimo icyo mu kwezi kwa cyenda cyahitanye abantu 47.
Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatangaje ko bizofata imyaka kugira batsinde abagwanyi b'umugwi Islamic State. Yamara yamenyesheje ko ibitero by'indege z'ingwano z'urundani ruyobowe na Amerika ku bagwanyi b'umugwi Islamic State vyatumye bitaborohera kugira ibindi bitero bishasha. Ivyo John Kerry yabitangaje no munsi wa gatatu i Brussels ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ububirigi, aho yuguruye inama n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu 60 bigize urundani na Amerika kugira baganire utwigoro two kugarukana twukugwanya umugwi Islamic State wafashe ibice bitari bike vyo mu buraruko no mu burengero bwa Iraq no mu buseruko bw'igihugu ca Syria muri uyu mwaka.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubushinwa bwamaganye raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa Transparency International. Iyo raporo yerekana ko ruswa yiyongereye cyane muri icyo gihugu uyu mwaka ushize. Ubushinwa buri ku mwanya w'ijana bukaba bwarasubiye inyuma imyanya 20 yose nk'uko tubikesha icyegeranyo cya Transparency International cyasohotse uyu munsi. Ubushinwa ngo bwafashe ibikubiye muri iyi raporo nk'igisebo mu gihe leta iriho ya Xi Jinping imaze iminsi ivuga ko yakajije umurego mu kurwanya no guhangana na ruswa.
Abashingamateka mu gihugu cya Israel bemeye kugirisha amatora mashasha ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, inyuma yo kumushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu amenyesheje ko agiye gusambura inama nshingamateka yari yihari muri iki gihe mu buryo bwihuta bushoboka. Abategetsi b'imigambwe bumvikanye ku itariki y'amatora uno munsi wa gatatu, umunsi umwe inyuma yo kumushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yirukanye abashikiranganje babiri bakomeye agasaba ko haba amatora y'imbere y'igihe byari biteganyijwe ku inama nshingamateka itangura umugambi w'ukwivanaho yenyene ubwayo no munsi wa gatatu kugira bituma amatora yo mu kwezi kwa gatatu aba.
Polisi muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko yatangije iperereza ku icwa ry'umwarimu kazi w'umunyamerika w'imyaka 37 wishwe atewe icyuma n'umugore bivugwa ko yari yambaye amakanzu amupfutse hose. Polisi ivuga ko habayeho kutumvikana hagati y'abo bagore bombi ubwo bari mu nzu y'ubwiherero mu nyubako y'ubucuruzi mu mujyi wa Abu Dhabi. Ukekwaho kwica uwo munyamerika ngo yahise yiruka nyakwigendera ngo asize abana babiri b'impanga bafite imyaka 11. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo radio yacu VOA. Yereke ya karere kibiyaga binini dutangurire mu Burundi abantu 11 bahejeje gutorwa n'ine amashinga y'amateka y'u Burundi kuja mu mugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe Commission Vérité et Réconciliation Monseigneur Jean-Louis Nahimana cyegera cyo mwongere wa Eglise Catholique we yatoye ngo aramutswe uwo mugwi abashinga amateka bava mu mugambi w'iprona ntibitavye ivyo bikobwa ivyo bikorwa ariko abo muri Florida bunyakuri cyo kimwe n'abashinga amateka babatwa bitavye umenyesha makuru wacu tabikita mukamusoni turi kumwe gaha kuri telefone
Fideli habaya kabazo tabita turamubuze ariko turi kumwe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana. Musenyeri Nahimana muratwumva?
Yego ndabumva gose.
Mbere na mbere tubanze kubifuriza imirimo mishya mumaze guhabwa.
Murakoze cyane.
Nyakuwa Musenyeri mushinzwe amabanga akomeye cyane cyangwa se imirimo ikomeye cyane yo guharanira ubumwe bw'abarundi. Ese mwaba mwiteguye gute guhangana n'ibibazo byugarije ubumwe bw'abarundi Musenyeri?
Yego nkuko mubivuze namabanga atoroshe na gato. Turavye ibintu byinshi byahitiye muri iki gihugu. Byakomerekeje imitima y'abarundi batari bake rero bigatuma gushyira hamwe gusaba kubaka igihugu bigora bitugora ariko nibaza yuko umugwi abarundi bari bawurindiranye igishika cinshi kandi nisango ikomeye cyane nibaza ko bikogwa bizova muri uwo mugwi bizofasha gose igihugu noga ni guhindura intumbero kugira ngo abarundi turabe tubone ibintu cyo kimwe.
Nyakuba Musenyeri mutowe mu gihe bamwe mu bashinga amateka bava mu mugambwe iprona banze kwitabira igikorwa cyo kubatora, ese ibi byaba atari kimwe mu bizabangamira ubwo bumwe murimo guharanira?
Nibaza ko iki gikorwa nitwari dukwiye kukigira cya politike kuko ni igikorwa nogira nti kijanye na kazoza k'abarundi. Ndibaza yuko kumbure n'abatarategera neza kumbure kubera ibintu bimwe batumvikana ko ariko turafise uruhara runini rwo gutegura kazoza k'abana ariko baravuka nugwaruka ruri inyuma. Nibaza yuko aricyo twoshyira imbere abana bacu nituze tubarage amananiza nk'ayo twebwe twakuriyemo. Nibaza yuko kumbuye ari imvo ntazi zatumye bamwe batitaba ibikorwa byo mu nama nshinga amateka ariko nibaza ko igikuru twoshyira imbere ari ukuraba nyine twoteguye akazoza keza abana ariko baravuka nko nenda bivuze ntibakuriye mu ngorane nk'izo twakuriyemo.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana turagushimiye cyane kandi tukwifurije ibyiza muri aka kazi gashya ugiye gutangira.
Nkuko rero mubyumvise
ndakengurukiye.
Murakoze. Nkuko mubyumvise rero mu Burundi abantu 11 bahejeje gutorwa n'ine amashinga y'amateka y'u Burundi kuja mu mugwi ukuvuga ukuri no kunywanisha abarundi. Hano kuri telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Bujumbura Tabita Mukamusoni, watubwira neza kugene byagenze Tabita?
Ego Fidele nkuko yagiye kubivuga abantu 11 nibo batowe kuri 13 bari bashitse ku rutonde. Abo bari bashitse ku rutonde bari bavuye muri 225 bari basabye kuja muri uwo mugwi. Abo nabo ni Musenyeri Nahimana Jean-Louis mwejeje kumva umwungere muri Eglise Catholique akabitegera cya Musenyeri ava mu ntara ya Bujumbura akaba ava mu bwoko bw'Abahutu. Itegera kiwe ni Musenyeri Nahuturi umwungere muri Anglikane akaba ava mu ntara ya Bururi ni Umututsi. hanyuma umunyamabanga wabo ni Maitre Clotilde Daniragira umushikiranganje muri iki gihe wagatika kazi na muntu no gufatana mu nda nawe n'umutukazi ava mu ntara ya Karuzi. Abandi batowe harimo umupasoni Liberata Nicaenzi umushinga mateka muri iki gihe ava mu ntara ya Mwaro akaba ari n'umutwakazi. Uwundi ni Musenyeri Antoine Pierre Madaraga umwungere wa Ekleziya Katolika umututsi ava mu ntara ya Ngozi. Abandi nabo harimo icegera uwahoze ari icegera turongoye inama nshinga mateka ku ntwaro ya Frodebu ni Audace Kiganahe. Abo n'abandi nabo bakaba harimo uwuva mu idini ya Islam Sheikh Alban Ali Shabani umuhutu ava mu ntara ya Bujumbura. Kolotiriza Rizimana nawe umushinga mateka w'umutukazi nawe nyene yatowe. Padiri Desire Yamuremye umukatolika w'umuhutu akaba asanzwe ari n'umusesanguzi. Hariho kandi Musenyeri Onesiporo Nzigo ava muri Anglikani n'umuhutu. Hanyuma umushinga mateka Pascadian Ntinahamira n'umututsikazi. Ibyo bikuru rero nk'uko nanyemeje kubivuga Fidele bigizwe na Musenyeri Jean Louis Nahimana Musenyeri Ntawutiribana hamwe na Kolotiriza Niragira asanzwe ari umushikiranganji muri iki gihe.
Byaravuzwe mu ntango uwo mugwi wateza kuba urimwo nk'abahinga bandi bigenga eka n'amakungu yateza kuba kubigiramwo uruhara hamwe n'abaserukira amashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politiki kuba batari muri uwo mugwi mubona hari ico bizogira ingaruka ku gwene zokora igikorwa ujejwe.
Ego nkuko umukuru w'inama nshinga mateka yamenyeshe Jeff Dale yavuze yuko abo iruhande yabo 11 batowe hariho ngo abahinga mpuzamakungu n'abahinga bongaha mu gihugu ngo bazofashanya n'uwo mugwi ariko nabo batubwiye nta nabo berekanye abo nabo ngo n'abahinga mu bijanye no kunywanisha no gusubiza hamwe mugabo ayo mugambwe ikona no kumenyesha videre yuko utitaze abashinga amateka bava muri uwo mugambwe ivyo abenshi bakaba babona yuko ari ikibazo kuko umugambwe ikona wari wanamenyesheje yuko igihe bashyiraho itegeko rizoge ngo uwo mugwi nawo nyine bari bakinjuye baranga kuritora kuko bavuga yuko ririmwo amahinyu kuko ngo abari ku butegetsi bwa CNDD-FDD ngo bashobora kuba ariko bashyiraho ababo kugira ngo bazobakingire ivyaha bakoze n'ibizomenyekane bo bakavuga yuko bakavuga yuko bataye mu rudubi abarundi mugabo cyatangaje abantu rero nuko nawo umugambwe Frode Bunyakuri nawe nyene bari bakinjuye igihe bashyiraho integuro y'itegeko igizoge ngo uwo mugwi mugabo uyu munsi bo bari bitabwe mbere muganga Jean Minani wewe yambwiye yuko ari byiza kandi ko banashimye abo bantu bashyizweho bagiye kuba muri uwo mugwi ugunywanisha abarundi.
Urakoze Tabita, turagushimiye kuri iyo nkuru.
Ndabakengurukiye Fidele.
Tuve mu gihugu cy'Uburundi tujye mu Rwanda aho komisiyo y'umwe n'ubwiyunge yabwiye komite isesengura imikorere ya BBC ko ihangayikishijwe no kuba igipimo cy'ubwiyunge mu Banyarwanda gishobora gusubira inyuma kubera Rwanda's Untold Story filimu yakozwe na BBC. Ni filimu komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ivuga ko BBC yishyuwe amafaranga n'abantu ku giti cyabo ngo baharabike u Rwanda. Iyi komisiyo ariko ntigaragaza bidasubirwaho umubare w'amafaranga n'abayishyuye. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye iyo nkuru akaba agiye kuyitugeza.
Mu buhamya bw'amasaha asaga abiri, komisiyo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda yicaye imbere ya komite icukumbura imikorere ya BBC yavuze ko muri Rwanda's Untold Story habayemo icyo yise guhumanya amateka. Iyi komisiyo ivuga ko BBC yakoze filimi igendere gusubiza inyuma igipimo cya 80% cy'umwe n'ubwiyunge bwari bumaze kugerwaho ku Banyarwanda. Bishop John Rucyahana ni perezida wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda.
Yagenewe cyangwa yagennye guhungabanya no gutesha agaciro u Rwanda n'Abanyarwanda kuko ukurikije ibyabaye mu Rwanda n'uburemere bw'umubabaro w'u Rwanda nuko documentary ibifata lightly ikanabi distortinga kuri je nyigize ijambo rimwe nayita igitutsi ku Rwanda.
N'ubuhamya butangwa ku mikorere ya BBC na ruhande na rumwe ruyihagarariye ngo rubashe kwemera cyangwa ruhakana ibiyivugwaho. Ihereye ku mateka yaranze Afurika ku ngoma ya gikoloni, komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ivuga ko filimi ya BBC yakozwe ku bw'ishyari rishingiye ku iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Ivuga ko hari abantu ku giti cyabo bishyuye akayabo BBC ngo iharabike u Rwanda. Ni ugukeka gusa ariko bidashingiye ku bimenyetso simusiga.
Hagomba kuba hariho impamvu BBC yabikoze, hagomba kuba hari abakoresheje BBC to accept that. Simbazi, I don't know who they are, ariko icyo nzi ko BBC ikorera amafaranga, wayigura ikagukorera icyo ushaka. Wayiha amafaranga agakora iki? Igakora icyo ishaka gukora. ariko mwebwe mushinze gucukumbura ibi bintu niki gituma BBC yakora ikintu ku Rwanda cemewe n'ibihugu mpuzamahanga niba nta kigennye nta kifite nta kihatse inyuma yayo kukivuguruza UN
ashingiye ku mahame y'itangazamakuru. Dr. Christopher Kayumba, umwe mu bagize komite isesengura Rwanda za Untold Story n'imikorere ya BBC, yashatse kumenya uburyo iyi komisiyo yabifata umunyamakuru wa BBC gihe cyose yagaragaza ko atatatiye ku mahame y'umwuga mugenga.
Itangazamakuru nibaza yuko murifata nk'umwe mu mizi izatuma kukubabarirana ubwo bumwe ubwo bwiyunge buramba. Uyu munyamakuru atubwiye ati icyo nakoze muri iriya documentary ni ugutuma amajwi yose yumvikana. Kandi mbifitiye uburenganzira nk'umunyamakuru ni n'uburenganzira bw'itangazamakuru kwisanzura sinzi nkamwe icyo mwamubwira.
Ntabwo umunyamakuru nubwo tububaha nubwo tubakunda nubwo tubafata nk'aba partners bacu mu kujyana imbere ubumwe n'ubwiyunge ntabwo twabemerera kugira ngo bafate uko bashaka bavuge ibintu bitari ukuri kuko icyo gihe baba batagudufasha kujyana imbere ubumwe n'ubwiyunge baba bonona bwa bumwe n'ubwiyunge kuko ntiwakuza umuryango nyarwanda ntiwarera umuryango nyarwanda ureresha ibinyoma.
Mu nshingano za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge habamo no guteza imbere ukuri ku banyarwanda bose. Yabifata iterere bivugwa n'abagaragara muri Rwanda za Untold Story kucyo bita gushaka gushyira ahagaragara ukuri.
Bamwe mu banyarwanda bavugiye muri iriya documentary kambaye nk'urugero nka General Kayumba. Umunyamakuru yaramubajije ati inyungu ufite mu kuvuga ibi nizi? Aravuga ati inyungu mfite nuko ukuri kujya ahagaragara. Komisiyo yanyishinzwe guteza imbere ukuri kugira ngo yubake ejo hazaza. Sinzi niba mufite icyo mwabivugaho kuri iyo statement cyo gitekerezo cyo kwashaka kuvuga mu guteza imbere ukuri kandi mushimwe kugira ngo ukuri kw'abanyarwanda kose kujye hamwe mwubake ejo hazaza byamfasha mudusobanure neza mwe ukuntu mubibona.
Urakoze cyane. Pilato yabajije Yesu atukuri niki? Mwebwe nk'abashinzwe iyi komisiyo no gukora definition y'ukuri. Ukuri kwa Kayumba ntabwo ari ukuri kw'Imana, nta n'ubwo ari ukuri kw'abanyarwanda. Icyo Kayumba yitukuri ishobora kuba ari intent y'icyo ashaka kugeraho. Ariko that's not the truth. Ukuri kuriho n'ukuri kw'abanyarwanda kugomba kuba ari ukuri gushingiye kuri beneko, gushingiye ku gihugu cyabo, gushingiye naho bajyana n'amahirwe angana muri icyo gihugu.
Bimwe mu byasabwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge byumvikanisha ko bishobora kutazongera korohera abanyamakuru cyane mpuzamahanga kugira icyo bakora gifite aho gihuriye n'ubumwe n'ubwiyunge ku Rwanda batabanje kubisabira uburenganzira. Bavuga ko Jenny Corbyn wa BBC yaba yarabaciye muri humye ngo bikaba byarababereye isomo. Erika Bagiruhusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane Eric Bagiruhusa. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango urwanya ruswa n'akarenganye Transparency International uratangaza ko ruswa cyangwa ibiturire ikomeje kubangamira ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage batuye akarere ka Afurika yo hepfo y'ubutayu bwa Sahara. Nkuko tubikesha icyegeranyo uyu muryango wasohoye kuri uyu wa gatatu, ruswa ni kimwe mu biza ku isonga mu kubangamira iterambere ry'ubukungu mu bihugu bigize aka karere. Ibi kandi byemejwe n'umuyobozi ushinzwe akarere ka Afurika y'epfo y'ubutayu bwa Sahara muri Transparency International, Madame Chantal Uwimana, mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urutonde twa sohoye uyu munsi rwerekana ko muri Afurika ikibazo cya ruswa kikiri ikibazo giteye ikibazo cyane mu iterambere ry'ibihugu, kubera ibihugu bitondetse ku manota bironka ibihugu iyo gutanga ruswa ibi nkeyi bironka amanota yegereye ijana, hama ibi aho kwa ikiri ikibazo gihambaye yegereye amanota. Ubu twasanze rero ibihugu byinshi byo muri Afurika bifite amanota makeyi kuri ari munsi ya 50 ku ijana.
Ivyo mubitohoza gute? Murafise ibiro biba bija muri ivyo bihugu gutohoza ukuntu ruswa n'ibiturire byifashe mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika munsi ya Sahara?
Kugira dushire hamwe uru rutonde dukoresha ivyigwa izindi nzego nka Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, ziba zarakoze hama izo ivyo vyigwa byakoze nivyo biduha information
zapite murashaka kutubwira ingaruka none iyo ruswa isari itarangira muri ibyo bihugu byo muri Afrika munsi ya Sahara ni nkizi ingaruka izo bigira ku banyagihugu cyane cyane ni nkizi
ingaruka zigira ku banyagihugu ni nyinshi cyane dufashe gutanga ruswa mu kugira umuntu aronke ashobore kubonana na muganga nk'akarorero cyangwa aronka ashobore kwandikisha umwana wiwe mu ishuri cyangwa ingaruka ya ruswa mu kubaka amabarabara cyangwa mu bindi bintu byinshi bitegezwa guteza imbere igihugu mu bihugu byinshi usanga abantu barashobora gupfa kubera batashoboye gushikira kwa muganga kubera batashoboye gutanga ruswa abanyeshure ugasanga hagira ingaruka nyinshi kuko ruswa ubundi ukuntu abantu bayumva bumva ari amahera gutanga amahera mugabo iyo turiko turaba nko mu byo kuja mu ishure hari ubwo usanga kesha ababyeyi batanga amahera kugira abana babo baronke amanota batakoreye bashobore kubandanya mu mashure kandi bataronsa amanota akwiye mugabo hariho cyane cyane ku bana b'abakobwa hariho rero forme ya ruswa meze nabi cyane kubera kenshi usanga abigisha babo b'abagabo babasaba ko baryamana nabo kugira babahe amanota batakoreye uca usanga rero wiyumviriye nko muri iyi myaka twese tuzi ingaruka ya SIDA n'ibindi usanga hari ingaruka zirengeye gutanga amahera gusa
hari ibihugu byo muri Afrika byaronse nk'ubutunzi cyane cyane twavuga ibihugu byatewemo ibitoro ariko abanyagihugu bakaguma bakenye cyane gose mbega iyo ruswa ko isa n'itarangira hamwe no kujya ibiturire mu bihugu byo muri Afrika cyane cyane ikintu gishora kwituza niki abategetsi bo kwikebuka bigenze gute hariho ibintu ishira hamwe ryanyu Transparency International rishikiriza kugira ngo rifashe ibyo bihugu kuva muri iyo ruswa isa n'itarangira
eko turafise iyo dutumiwe kugira dutange impanuro twebwe nyene canke abandi ayandi mashira hamwe hariho impanuro umuntu ashobora gutanga arabye amategeko inzego ingene zikorana amategeko yafashwe yo gukingira ruswa yo gukingira ubu ko bishoboka ko umuntu atanga ruswa mugabo nayo kugwanya ruswa igihe yabaye kugira ngo abantu bagirijwe kandi bafashwe ko batanze ruswa canke bariye ruswa bashobora guhanwa ikibi rero muri Afrika usanga kenshi uhanwa ari nk'umupolisi ari kwibarabara atoza udufaranga dukeye twa ruswa mugabo abari hejuru nk'abantu bari hejuru bajejwe inzego zo hejuru banyuruza amahera atari make usanga kubera bashigikiwe na mu vya politike ugasanga bobo niyo bagirijwe vya ruswa ntibaronse igihano gikwiye
mu kanya gatoyi cyane rwose ndabona ibihugu byinshi mu rutonde mwashikirije ibihugu byinshi byo muri Afrika munsi ya Sahara ika ntivyashikanye n'amanota 50 canke biri muri ayo manota nyene ya 50 mbega muri Afrika yo hagati vyifashe gute aho navuga Rwanda Urundi na Congo ika na Uganda
wego muri Afrika yo hagati muri ivyo bihugu vuze igihugu tubona yuko kugwanya ruswa byahawe ikibanza kiri gikomeye kandi abarongoye igihugu babishize imbere ni Rwanda.
Madame Chantal Uwimana murongoye ibiro vy'ishirahamwe Transparency International muri Afrika yo munsi ya Sahara murakoze cyane ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Frederic Nkundikije ku bw'icyo kiganiro. Nkuko twabibabwiye dutangira aya makuru, komisiyo y'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda yabwiye komite isesengura imikorere ya BBC ko igipimo cy'ubwiyunge mu Banyarwanda gishobora gusubira inyuma kubera filime Rwanda's Untold Story. Abakunzi b'ijwi rya Amerika nibyo batanze ibitekerezo. Thomas Kabirindi niwe ubidusomera.
Mutua Juvan aragira ati abo bashaka kuvangira abanyarwanda ntibazabona umwanya mu Rwanda. Dawudi King ati ntibyumvikana ukuntu BBC yakora ibyaha mu nyungu z'abatavuga rumwe na leta, wasanga hari ikibyihishe nyuma. Chris Van atikari ya kanama kabo nyekorura ihuza gurika none bigeze no muri komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ni danje kumugani wa wa muhanzi Buhoma David atahandemeranwa na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nibyo koko iriya film ishobora gusenya cyangwa guhungabanya ubumwe n'ubwiyunge leta nikomeza ishikame ibe maso Hategekimana David waravuga ati iriya film ya BBC nta kindi gamije kitari gusenya ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda bari bamaze kugeraho naho Rudatinya Yakobo atubwiyunge buhungabanwa n'umuyaga subwiyunge je nta mpungenge imiyaga nkiriya intera Akayezu Valentin ati niba ubwiyunge bwajegezwa na documentary y'iminota 50 nuko butigeze bubaho cyangwa se bwubakiye ku nkingi zidafashe afazari pasteri ati dore icyo mbona icya mbere niba hariho ukwiyunganya ko iriya film ntacyo yahindura kereka niba hari ibyo yagaragaje byari byarahishwe icya kabiri je numva iriya film iharabika umukuru w'igihugu bwe ni ubwe wagombye gukurikirana BBC 2 afazari pastor ati cya gatatu nasoza mvuga ngo ukuri kuraryana ngabo ya Mahina Fidel atukuri kuri muri iriya film kuzatangarizwe u Rwanda rwose nicyo bari bagamije twizeye Imana Thomas agasoza iki kiganiro avuga ati ababura nari babiri umwe abayigiza nkana gusa ubwo haraho ukuri guherereye
Thomas nawe turagushimiye cyane Imbere yuko dusozera ibiganiro twa twateguye kuri uyu mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru avuga hirya no hino ku isi twabashikirije umwihevyi yarafise bombe mu modoka yateye imodoka zishyira hamwe mu zamakungu ONU ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho yica abantu batatu canke barenga abandi ndwi barakomereka ico gitero cabaye no musi kwa gatatu kikaba cabereye hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru Mogadisho gikingiwe cyane kirimwo amambasade n'ikibanza cishira hamwe ONU umuvugizi w'ishira hamwe ONU amenyesha ko atabakozi babo ni bakomeretse canke ngo bahasiga ubuzima muri ico gitero
Fideli igitero nk'icyo nanone cyatezwe mu gihugu cya Yemen aho imodoka yatezwe mu gisasu yaturikiye imbere y'inzu ya ambasaderi wa Iran muri icyo gihugu igisasu cyaje guhitana umuntu umwe gikomeretsa abandi 17 abayobozi muri Yemen bavuze ko ambasaderi Hossein Nikna atari mu rugo rwe ubwo icyo gitero cyagabwaga itangazo biro ntara makuru bya Iran bikesha umuvugizi wa ministeri y'ubanyi n'amahanga rivuga ko abakozi ba ambasade bose bameze neza ko kandi peperereza kuri icyo gitero ryatangiye
Umushikiranganje jetwe imigenderanire wa America John Kerry yatangaje ko bizofata imyaka kugira batsinda abagwanyi b'umugwi Islamic State yamara yamenyesheje ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na America ku bagwanyi b'umugwi Islamic State byatumye bitaborohera na gato kugira ibitero bishasha
Ubushinwa bwamaganye raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ruswa Transparency International iyo raporo yerekana ko ruswa yiyongereye bikabije muri icyo gihugu uyu mwaka Ubushinwa buri ku mwanya w'ijana bukaba bwarasubiye inyuma imyanya 20 yose
Abashinga mateka muri Israel bemeye kugirisha amatora amashasha ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu inyuma y'uko umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu amenyesheje ko agiye gusambura inama nshinga mateka yari yihari muri iki gihe mu buryo bwihuta bushoboka
Muri Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu haravugwa urupfu rw'umunyamerika w'imyaka 37 wishwe n'undi mugore
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro twa twateguriye kuri uyu mugoro wabigarukiye aha tuboneye akanya ko gushimira engineer Brian Marcolier yafashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri uyu mugoro kuri mikomari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Edirwema ndabashimiye cyane kandi mbifuriza umugoro mwiza twongere duhure mu gitondo isaa 11:30
This program has come to you from the Voice of America, Washington.